Shuti mwese mkundira juu heshu jami kaya vigano kwa tiku ya mwaka kanya vigano kenga Tura sinji wa genzi wa chua gire uruhara mwiti gurugwa jama kuru tukwa wa shikiri
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inchuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora Miriwe nchuti bakunzi nikaze makuru kuri no mugoroba mwige gushikirizwa na Joe Diana nirinahazwe zime zime mu ngingo nkuru nkuru zano makuru ziri mu Burundi bwatanguje isekeza y'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi
Abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa kuvuzwa no gufashwa kwisura ubutungane sabe kwinyubahiriza ahubwo nawe ukwiyegerezwa ukabaremesha ukabahoza
uyu ni cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza hakugiye mu Burundi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko koleji y'abatora ikaramuka yemeje intsinzi ya mukeba wiwe Joe Biden mu matora aherutse kuba y'umukuru w'igihugu azotanga ubutegetsi atacanira ku mugabane wa Afrika naho muri Ethiopia abanyagihugu mu gisagara cha Mekele cy'intara ya Tigray bariko barahunga ibitero by'abasirikare ba leta aya makuru yose duce ku masonga harimo na yavugwa mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda tuyarambura mu kanya isase muwe hafi ya maradio yanyu Nongerenda bahikaza yagezwe igenye no kwisitura herangaha ku mugabane wa Amerika aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko koleje y'abatora ikaramuka yemeje ko mukeba wiwe Joe Biden yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kubaha muri Amerika azotanga ubutegetsi atacamira ibindi turabaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi
President Trump yabitangaje ejo kuwa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ariko yongeyeho ko bizamugora cyane kwemera ko yatsinzwe kuri we nkuko nejo yongeye kubisubiramo aya matora yabayemo ubujura bukabije n'izindi nenge nyinshi ariko nanone nta kimenyetso na kimwe cyangwa gihamya yatanze Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrat yarushije Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani miliyoni esheshatu mu majwi ya rubanda naho muri koleji y'abatora Biden afite amajwi 336 kuri 232 ya Trump Biden rero yarengeje umubare w'amajwi 270 ya koleji y'abatora yagenwe n'itegeko nshinga kugira ngo atorerwe kuzayobora igihugu koleji y'abatora igomba guterana ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 12 gutaha kugira ngo yemeze insinzi ya Biden ugomba kwimikwa mu mirimo yatorewe ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gutaha saa sita y'amanywa nabyo nk'uko biteganyijwe mu itegeko nshinga abanyamakuru babajije Perezida Trump niba azajya mu mihango yo kurahiza Biden ariko yanze kugira icyo abivugaho gusa rero abasesenguzi bemeza ko kwivugira ubwe ko ashobora gutanga ubutegetsi ari intambwe ikomeye yerekana ko ashobora kuba yaremeye ko yatsinzwe amatora nubwo bwose atabyerura kugeza ubu ibirego byose bigeze kuri 36 President Trump yatanze mu nkiko avuga ko abademokrat bamwibye mu matora n'ibindi bikorwa bya politiki yagize hirya no hino kugira ngo yambure insinzi Biden byose byabaye imfabusa naho Joe Biden yizeye neza ko koleji y'abatora izamwemeza n'amajwi ahabwa 336 kuko muri buri leta yatsinzemo amatora abagize iyi koleji bose bazaba arabo mu ishyaka rye ry'abademokrat bonyine gusa nk'uko amategeko abiteganya
kumugabane wa Afrika na abanyagihugu batanguye guhunga igisagara cha Mekele umurwa mukuru w'intara ya Tigre kubera ubwoba bw'igitero cy'abasirikare ba leta muri Ethiopia n'ubu turacyari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Kugeza ubu imirwano yaberaga inyuma ya Mekele ariko ejo kuwa kane ministri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko yategetse ingabo ze gutera uyu mugi utuwe n'abantu 500,000 mucyo yise icyiciro cya nyuma cy'intambara. Loni umuryango w'abibumbye ivuga ko abaturage byabateye ubwoba none batangiye guhunga Mekele ariko ntisobanura uko bahunga bangana naho bahunga berekeza. Kandi nkuko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibivuga, kwibonera amakuru y'impamo ni ingorane zikomeye kubera imihanda, ibibuga by'indege, interneti na telefone byose bifunze muri Tigre. Kubera izi mpamvu nanone biragoye kumenya niba koko ingabo za Ethiopia zatangiye ibitero ku mujyi wa Mekele. Ejo ibigo ntaramakuru bitandukanye byavugaga ko zaba zari zimaze kuhagota kugota umujyi wose nko mu birometero 30 mu majyaruguru no mu majyepfo yawo n'ibimashini binini by'intambara bita Shah mu Gifaransa. Hagataho ministri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi yakiriye i Addis Abeba intumwa zo mu rwego rwo hejuru z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ziyobowe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu batatu, umutegarugori Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia, Joan Kim Chissano wa Mozambique na Kgalema Motlanthe wa Afrika y'Epfo. Yabakuriye inzira ku murima kwa tazigera ashyikirana na TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigre, umutwe wa politiki uri ku butegetsi mu ntara ya Tigre. Yababwiye ariko ko yiteguye kuganira n'abari bo bose baba bemeye kugendera ku mategeko muri Tigre. Itangazo ibiro bya ministri w'intebe Abiy Ahmed byashyize ahagaragara nyuma y'inama rivuga ko yumvise impungenge z'inararibonye z'umuryango w'Afrika yunze ubumwe ariko abasobanurira ko guverinoma ye iramutse inaniwe kwimakaza ihame ryo kugendera ku mategeko muri Tigre byakwimakaza ahubwo umuco wo kudahana n'ingaruka mbi byagira ku gihugu cyose. Intumwa z'umuryango w'Afrika yunze ubumwe zo ntacyo zatangaje nyuma y'inama. Umuvugizi w'umuryango Eba Kalondo uherekeje izi ntumwa nyine nk'umuvugizi wabo nawe yirinze kuvuga niba bazajya kubonana n'abategetsi b'umutwe wa TPLF. Nabyo ministri w'intebe Abiy Ahmed yababwiye ko kujyayo bitaba ari igitekerezo cyiza.
Tuve ngaho muri Ethiopia twerekeza mu Faransa aho perezida w'ico gihugu Emmanuel Macron yaguye mu gahundwe inyuma yo kubona amasanamu avuga ko ari abapolisi bariko bakubita umwirabure. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Abategetsi b'u Faransa bariko batohoza kugena uwo mwirabure yatanze izina ryiwe rya Michel yakubiswe n'igipolisi nyuma yo kw'amasanamu ya kamera ashizwe ahabona amasanamu y'uwo mwirabure ariko akubitirwa kugwinjirijwa bw'inyubakwa yerekanywe mu makuru ku mateleviziyo atandukanye y'u Faransa yongera araherekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo bishobora kongereza icuka kibi gifatiye kw'ibara ry'urukoba hagati y'ubwoko butandukanye mu gihugu ni mu gihe hari ivyagirizo by'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi kubirabure n'iyindi migwi iri kurushi mu gihugu. Igipolisi cyo ku mugwa mukuru Paris cyazacana ntibaguwe muri iyi ndwi inyuma y'uko amasanamu ahererekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye abapolisi bariko bakubita abantu bari mu myerekano igihe bariko babakura mu kibanza cy'abimukira kitari gikiye mu mategeko ku mugwa mukuru Paris. Uwo mwirabure azwi ku izina rya Michel n'umuntu aringaniza imiziki y'abacuraranze yabwiye abamenyesha makuru ko abapolisi bamusimbiye ko mu kibanza akoreramwo ku mugwa mukuru Paris ku itariki 21 y'ukwezi kw'11. Avuga ko yariko agenda kwibarabara atambaye agafukamunwa mu bikiye kubiri n'amabwirizwa ya leta yerekeye kiza cya COVID-19. Inyuma yo kwabonye imodoka y'igipolisi yaciye yinjira muri studio iri hafi yaho yari kugira yirinde gutanga ihadabu. Yamara avuga ko abapolisi bamukurikiye muri iyo studio batangura kumukubita no kumutuka mu majambo atyoza abantu bafise urukoba rwirabura. Umushikiranganji w'intwari yo hagati mu Bufaransa Gerard Darmanin yabwiye televiziyo y'u Bufaransa France 2 ku munsi wa kane kwa abapolisi bazofatirwa ibihano niyo vyagaragara ko bakoze amakosa.
Hakugiye u Faransa mu Bubiligi abantu bane b'abanyeirani barimo umudiplomate batanguye kuburanishwa icaha cyo gushaka kugaba igitero mu nkengera z'umurwa mukuru w'u Faransa Paris. Thomas Kamilindi arakomeza.
byose byatangiye ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2018. Uwo munsi urugaga rw'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani iri mu buhungiro mu Gifaransa rwitwa Conseil National de la Résistance Iranienne CNRI mu magambo ahinnye rwari mu ikoraniro ngarukamwaka ryarwo ahitwa Villepinte hafi ya Paris. Iri koraniro ryahuje abantu bagera ku 25,000 barimo n'abatumirwa b'abanyapolitiki b'Abafaransa, Abongereza barimo abadepite batanu, n'Abanyamerika barimo Rudy Giuliani, avoka bwite wa President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere gato yuko iri koraniro ritangira uwo munsi nanone i Buruseli, polisi y'Ububiligi yataye muri yombi umugabo n'umugore we bakomoka muri Irani ariko bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Yabafatanye igisasu gikomeye cyane bari batwaye mu modoka yabo. Polisi ivuga yuko bari mu nzira bava mu mujyi batuyemo wa Anvers mu majyaruguru y'Ububiligi berekeza i Villepinte mu Bufaransa kugiturikiriza muri ririya koraniro. Uyu munsi bari abantu babiri, umugabo n'umugore, batangiye kuburana bari kumwe n'undi mugabo nawe ukomoka muri Irani watawe muri yombi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Polisi imwita ikitso cyabo, bashinjwa bose ibyaha by'iterabwoba. Uwa kane ureganwa nabo n'umudiplomate wa Irani witwa Asadola Asadi w'imyaka 48 y'amavuko. Umushinjacyaha amurega ko ari we wari komanda w'igitero cya Villepinte, ni ukuvuga ko ari we wagiteguye kandi wagombaga no kukigenzura. Igihe igitero cyagombaga kuba, Asadola Asadi yari nimero ya 3 mu bategetsi bo hejuru b'ambasade ya Irani i Vienne muri Autrichia. Mu kwezi kwa 7/2018 yafatiwe mu Budage ari mu biruhuko, kuko ubudahangarwa bwe bw'umudiplomate butamurengeraga hanze y'igihugu cya Autrichia. Ubudage bwamuherereje Ububiligi na n'ubu aracyafunze. Ariko uyu munsi yanze kwitaba urukiko, avuga ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha kubera ubudahangarwa bwe bw'umudiplomate. Irani nayo irega Ubudage n'Ububiligi ko bahonyanze ubu budahangarwa bwe. Naho Ubufaransa, aho igitero cyari kuba, buvuga ko cyateguwe mu rwego rwo hejuru na Minisiteri ya Irani ishinzwe ibikorwa by'iperereza, bwemeza ko Asadola Asadi mu by'ukuri yari umuhuzabikorwa bya Irani byo kuneka mu bihugu byo mu karere k'Uburayi bw'amajyepfo kose. N'ubwa mbere mu mateka igihugu cyo mu Burayi kijyanye mu nkiko zacyo umutegetsi w'umunya-Irani. Urubanza rugomba kuba mu minsi ibiri, uyu munsi no kuwa kane w'icyumweru gitaha. Urukiko ruziherera ku rubanza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ibyaha baregwa bibahamye, aba bajya-Irani bane bashobora guhanishwa igifungo cyagera ku myaka 20.
Tumaze kamirindire kukoregwe mu ngata na mugenzi wacu Fidel Niyongabo hagiye kutubwiriza umutegetsi akomeye ajeje ibiganiro mu by'ubudandaji bw'Ubwongereza avuga ko amasezerano mu byerekeye ubudandaji mu muryango umwe bwa Buraya agishoboka.
Umutegetsi mukuru ajeje ibiganiro w'Ubwongereza Lord Frost yatangaje ko yiteguriye kwakira mu mpera z'indwi Michel Barnier, umutegetsi ajeje ibiganiro w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya i Londres mu biganiro amaso muyandi kuvyereke kuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Yabitangaje mu butumwa butari buke yashize ku rubuga Twitter. Lord Frost avuga ko igihe cy'ibiganiro kiriko kirarengana ko yamara amasezerano agishoboka, atangaza ko azobandanya kuganira gushika bigaragaye ko itakiri ngombwa. Yamaramenyesha ko kugira amasezerano ashoboke ategerezwa kubahiriza ubwigenge bw'igihugu ciwe c'Ubwongereza. Avuga ko bazobandanya gukora batadebukirwa kugira bashike ku masezerano yubahiriza inyungu zabo, batari uko ntibishoboka. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko hakiri ibintu bikomeye impande zombi zitarumvikana ko, amenyesha ko kugira amasezerano ashikwe ko bizova ku gushaka k'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Umutegetsi mukuru ajejwe ibiganiro uwo muryango Michel Barnier nawe nyine avuga ko hakiri ibintu bikomeye batarumvikana ko imbere y'ibiganiro bitegekanijwe i Londres mu mpera z'indwi.
barakoze bagenzi bacu kuri makuru yose agezwe hirya nino ku isi badutororokanirije bakaba baheje kudushikiriza ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndayibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda kwa twumva muri mu Burundi mukurindira ko tugaruka kuri FM turi ku mirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva ku isi yose ikibiriraho kuri wezi itatu akaburungura byacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu YouTube Instagram ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru twafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda aho sentare yibanze muri ico gihugu yagirije bwana Pierre Damien Habumuremyi yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda icacho gutanga sheke zitari kwa amafaranga yasabiwe gupfungwa imyaka itatu no gutanga ihadabu ya miliyoni zigera ku 890 amafaranga y'u Rwanda mugenzi wacu Eric Bagire ubusa ikigali mu Rwanda yadukurikiraniye izino nkuru.
Mbere gusoma icyemezo ku rubanza rurerwa mu bwana Pierre Damien Habumuremyi umucamanza yatangiye yibutse imiterere y'ibirego byo gutanga sheke zitazigamiye n'ubuhemu birego uyu mugabo wigeze kubaho ministri w'intebe mu Rwanda. Bwana Habumuremyi yagaragaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga ari mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa yicaye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere aregwa ko mu 2019 yatanze amasheke atazigamiye ku bantu batandukanye mu nyungu z'ishuri rikuru Christian University of Rwanda yashinze akanarihagarara mu rwego rw'amategeko uwe n'umwunga nizibabura n'abavuga ko ibirego byose nta shingiro bifite guko basanga nta byaha yakoze bavuga ko byakozwe byose hagati ya Habumuremyi n'abamurega barimo shahere nkuru nziza bishingiye ku masezerano y'ubwumvikanaho kububuriganya aho bamurega ko mu bihe bitandukanye yagiye abahaza sheki zagera ku mabanki bagasanga zitazigamiye uregwa n'ubwunganizi bavuga ko ibirego bwana Habumuremyi yagombye kuba abiburana mu manza mboneza mubano aho kuba imanza z'inshinja byaha. Hari sheke Habumuremyi aregwa ko yatanze ku giti cye nizatanzwe akazishyiraho imikono mu izina rya kaminuza Christian University of Rwanda nkaho aregwa ko mu 2019 ku giti cye yahaye uwitwa Robert Musengimana sheke ya miliyoni 75 ageze kuri banki abura amafaranga. Ubushinjacyaha buvuga ko mu mvugo ze abazwa n'inzego zibishinzwe Habumuremyi yemereye ko izo sheke yatanze zitazigamiye n'isesengura ry'umucamanza avuga ko ibyo yakoze ari ibikorwa ubwabyo bibujijwe mu rwego rw'amategeko kuko abamwunganira bavuga ko ikirego gishingiye ku masezerano ya Habumuremyi n'abamurega ubushinjacyaha bwo buvuga ko nta shingiro bifite kuko kidakuraho ko hari ibyaha byakozwe mu iyubahirizwa ry'ayo masezerano iburukiko rukavuga ko nta shingiro bifite ubwunganizi bukavuga ko Habumuremyi atagombye kubakurikiranwa kuko ibyo yakoze bitari ku giti cye n'isesengura ry'urukiko ruvuga ko uburyozwacyaha bw'ikigo cy'ubucuruzi kigenga gifite ubuzima gatozi budakuraho uburyozwacyaha bw'abagihagarariye. Habumuremyi ngo yabajijwe inshuro enye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha kandi ngo ibyo yasubizaga bigaragaza ko yabisubizaga ku giti cye nk'uko urukiko rubivuga. Rushingiye ku mategeko rwavuze ko amasezerano Jean Bosco Ngabonziza yagiranye na Christian University of Rwanda yo kuyigemurira za mudasobwa 20 zifite agaciro ka miliyoni zisaga 12 agatanga ingwate ya miliyoni 10 atayahaye Habumuremyi ku giti cye. Urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butagaragaza aho uregwa ahurira n'ayo mafaranga n'uburyo buvuga ko yaririgishije ruvuga kandi kuri ishuri ryavukijwe uburenganzira bwo gukorwaho iperereza ubwaryo ku cyaha cy'ubuhe mu rukiko rwanzuye ko kidahama Habumuremyi. Gusa ku cyaha cyo gutanga za sheke zitazigamiyeho urukiko ruvuga ko Habumuremyi yazishyizeho imikono bityo ko bihagije ko byashingirwaho kuregwa atabasha kuzivuguruza abazwa ngo ntiyabihakanye kandi ngo na za banki zemeje ko konti za Habumuremyi zitariho amafaranga urukiko rukavuga ko kwiyemerera icyaha kuregwa kwashingirwaho. Ni mu gihe ubwunganizi buvuga ko nta mugambi yagize wo kugikora ariko mu isesengura ry'urukiko rugasanga bitari ukuri ubushinjacyaha bwari bwasabiye uregwa gufunga imyaka itanu no gucibwa ihazabu ya miliyoni zisaga 892 z'amafaranga ku cyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye ari kuregwa n'ubwunganizi bwari bwatakambiye urukiko ko igihe yahamwa n'ibyaha habaho kumusubikira ibihano maze akabona akajya kwivuza zimwe mu ndwara zikomeye zirimo n'umutima. Urukiko rwisunze ingingo z'amategeko n'imvugo z'abahanga mu mategeko zivuga ko gusubikirwa bireba umuntu utarakatiwe n'inkiko igihano kirengeje amezi 6 y'igifungo. gusa kuvuga ko nubwo usaba gusubikirwa igihe hano yaba yujuje ibisabwa naho bitege kumucamanza kumusubikira avuga ko byongeye hawe umuremyi abure na haka n'ibyaha bigaragaza umugambi wo kubihunga bityo ko imyitwarire yitamuha amahirwe yo kumusubikira igihe hano kukirebana n'ifatira ry'imitungo ikimukanwa ndetse na za konti zari zarafunzwe urukiko rwarasesenguye maze rwanzura ko byakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko rwavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza niba inkomoko y'iyo mitungo hari isano ifitanye n'ibyaha hawe umuremyi aregwa yari yatakambiye urukiko avuga ko gukomeza kumufatira imitungo naho bitaniye n'icyo bita kumuniga kuko ngo haba kuri n'umuryango byatangiye kubagiraho ingaruka urukiko mu cyemezo cyarwo rwahamije bwana hawe umuremyi icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye maze rutegeka ko ahanishwa imyaka itatu y'igifungo muri gereza rwamuciye kandi hazabu ya miliyoni 892 n'ibihumbi 200 by'amafaranga rwategetse ko agomba guha miliyoni imwe bwana Charles Nkurunziza nk'indishyi z'akababaro mu gihe abandi ngo batagaragaza uburyo ibyo yabakoreye byabangirije urukiko rwategetse kwifatira ry'imitungo yose yahawe umuremyi rikurwaho kuko ryakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bwana Pierre Damien hawe umuremyi ntiyahise ajuririra ibihano gusa bamwe mu bavandimwe bari ku rukiko babwijwe rya Amerika ko bagiye kuvugana n'ubwunganizi bakazabona kujuririra ibihano isomwa ry'urubanza rirangiye bwana hawe umuremyi yagaragaye ku ikoranabuhanga apepera abavandimwe be bari mu rukiko uyu wigeze kubaho minisitiri w'intebe w'u Rwanda yafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yatawe muri yombi yarakuriye urwego rw'imidari impeta n'ishimwe by'igihugu mu bihe bye yakunze kugira imyanya ikomeye mu butegetsi bw'u Rwanda aho yanabayeho minisitiri w'uburezi bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura Uburundi bwatanguje no munsi isekeza gy'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Habazombanza aritanguza mu ntara ya Muranza yashimangiye ko abakora ayo mabi bakwiye guhanwa vy'akarorero inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Desire Hatungimana
Kuri wa gatanu niho ku mugwa mukuru w'intara ya Muranza hatanguzwa ku mugaragaro isekeza gy'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yari yishikiye aha i Muranza mu ijambo yashikirije abari bitabiriye ivyo birori yamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kurwanya amabi akoregwa abakenyezi uri mu micine
ubwa mbere hari ugukinga ayo mabi ubwa kabiri hakavuga udufasha uwayakorewe ubwa gatatu hakaba uguhana wayakoze hanyuma ubwa kane hakaba ukunga wakorewe amabi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurambura ibikorwa byo kwiteza imbere
Prosper Bazombanza amenyesha ko kugira icyo cyaha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugira mu ruhara ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakoreye amabi no kwiyegereza abayakorewe
abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa kuvuzwa no gufashwa kwitura ubutungane saba kwinuba rero ahubwo nabo kwiyegerezwa tukabaremesha tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese n'igihugu cyose dusabye rero yuko umwenegihugu wese yokwico yoshobora cyose cyofasha kuremesha aba bashikiwe n'ayo mabi ababanyi b'uwakorewe amabi bategerezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbe no kumufasha muri ibyo byose akeneye igihe cyose babishoboye na cyane cyane kumushikana n'ingoga na n'ingoga kwa muganga mbe no gushikira abajejwe ubutungane kuko mabi bene ayo cyari kumvikanisha mu muhoyahoye mu kibano yakujyana imbere y'inyamiramabi kugira ngo icyo cyaha gihashwe mu Burundi no ku isi yose
umugisha wa kaminuza Paul Nkuzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza icyo cyaha bigoye cyane mu Burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo zimwe zimwe za leta zikinyiza umukenyezi
igihugu cy'Uburundi cyane n'ibindi bihugu bitabije ku isi hariho izo bita system ya patriarcat patriarcat rero ngo yuko ubutegetsi umuryango uhagaze ku mugabo ni nanone ho nibyo umuntu wabona mu Burundi ho kubyerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango
ubushiranganje bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira bumenyesha ko muri no mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi 35 bashurashwe ku nguvu akogwa mabi 287 ndwi afatiye ku butunzi n'amajana 238 yasesereza mutima beziratunga imana Kigali ijwi rya Amerika.
Desire tukiri kuri no nkuru mugenzi wacu Fidele Niyongabo nawe yavuganye na Madame Immaculée Hunja atwara umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi amubaza uko abona iki kibazo cifashe muri ico gihugu.
Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi nabo nyene baritunganije kugira ngo nabo binjire muri iyo sekeza mu ntumbero yuko nabo bafite intererano muri uwo mugambi wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi. Rero iryo sekeza uko bariko bararikora mu gihugu iwacu ribaye mu gihe mu Burundi harangwa amabi menshi yihonyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusangi na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'2015 muri ya leta y'umwaka w'2015 twebwe turaje kuva icyo gihe abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu baricwa bayicwa bunyamaswa baranyuruzwa baromugwa mu gihugu abandi bishyirwa ko abagabo n'abana babo babona barahohoterwa abandi barafungwa ngirwa n'ubusa. Rero turaje kuva icyo gihe turabona yuko tuza abo bakenyezi kubahohotera cyane nk'uko mbejeje kuvuga muri ibyo byaha byagiye birakozwa. Turabona ko hanini turavye muri iyi myaka 5 iheze hanini byakogwa mu ntumbero cy'ukuri igwanirizo gufata abakenyezi ku nguvu. Rero bikaba ari ibintu byorora ubuzima bw'abantu.
Ku byerekeye iryo shyirahamwe ryanyu ni ikihe nyamukuru musaba leta mu gihe itanga icyitekerezo yokora ibyo bibazo byose mushize ahabona kugira bigerageze gutorerwa inyishu muri make?
Hanini ngira ngo yuko twese tubizi ayo mabi yaje yiyongera, ayo mabi asanzwe akingirwa n'intwaro y'igihugu. Mu ntwaro y'igihugu hariho amategeko igihugu cy'u Burundi, aba ari amategeko mpuzamakungu, aba ari amategeko y'igihugu akinga ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ikintu cya mbere twosaba ni uko leta yonyine yoshyira mu ngiro ibyo yiyemeje muri ayo mategeko, kandi akaba ari amategeko meza cyane ashobora gufasha gukinga ayo mabi. Ibyo rero nicyo kintu cya mbere duhagararako, kuko agateka kazi na muntu ni ntaharirirwa leta, nicyo kintu cya mbere yoshyira.
Unaho akaba ari wa mwanya w'imikino na sport ku ijwi rya Amerika mu Rwanda mu mukino wa basketball. Imikino yo kurondera itike yo kuzokina Afro Basket irabandanya mu mupira w'amaguru. Ejo kwa gatandatu ekipe ya APRS yo mu Rwanda izokina na Gor Mahia yo muri Kenya. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ibi byose arabitubwira.
Mu mukino w'intoki wa basketball mu Rwanda hakomeje kubera imikino y'amajonjora ku makipe y'ibihugu y'abagabo mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzaseruka mu irushanwa rya Afrobasket naryo rizabera hano i Kigali mu kwezi kwa munani umwaka utaha. Nyuma y'umunsi wa kabiri w'iyi mikino irimo kubera muri Kigali Arena y'i Remera, amakipe y'ibishyitsi yatangiye gutanga ubutumwa, ay'insina ngufi nayo arimo kugaragurika. Mu makipe yamaze kwerekana ko agishikamye ku gihagararo cyayo, twavuga Senegal na Angola mu itsinda B. Aya makipe yombi amaze gutsinda imikino ibiri. Ejo ndi kwa gatatu Senegal yatsinze Kenya amanota 92-58. Ejo kwa kane itsinda Mozambique amanota 62-53. Ikipe y'igihugu ya Angola yabanje gutsinda Mozambique amanota 87-58. Ikurikizaho ikipe y'igihugu ya Kenya itsinda amanota 83-66. Kuri uyu wa gatanu mu kanya isambiri z'ijoro, Senegal na Angola ziraza gucakirana zihatanira umwanya wa mbere muri itsinda B. Ku birebana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, abasore b'umutoza Vladimir Bosniak batangiye nabi mu mukino wabaye ejo kwa kane guhera isambiri z'ijoro. U Rwanda rwagwiriwe n'urugogwe ubwo rwatsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Mali mu itsinda D amanota 77-68. Ikipe y'u Rwanda nyuma yo gukubita ibipfukamiro hasi ku kibuga cyayo imbere ya Mali irasabwa kwitorora umukino wayo wa kabiri uzayihuza n'ikindi gikonyozi aricyo Nigeria ejo kwa gatandatu guhera isambiri z'ijoro. Mu makipe yagaragaje urwego rwo hasi usibye Kenya na Mozambique zimaze gutakaza imikino ibiri, kwa kongeraho na Madagascar yatsinzwe na Tunisia amanota 49-52 uyu munsi kwa gatanu mu itsinda A tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo kwa gatandatu kuri Stade Kigali Nyamirambo hateganyijwe umukino ubanza mu majonjora y'ikubitiro mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Uyu mukino uzahuza ikipe ya APR FC mu Rwanda na Gor Mahia yo muri Kenya ukazatangira isaa 9 zuzuye ku isaha ya Kigali. Mu ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ngo intego nta yindi ni ugusezerera Gor Mahia, seri ya mbere ikaba kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda muri iri rushanwa. Umutoza wayo Adil Mohamed amaze gukina imikino ya gicuti yo kwipima irenga 10 akaba yemeza ko abasore be biteguye bihagije. Hagataho mu ikipe ya Gor Mahia haravugwa ibibazo by'urudaca bishingiye ku mikoro ari nayo mpamvu yatumye bakererwa kugera i Kigali. Umukino wo kwishyura hagati ya Gor Mahia na APR FC uzabera Nairobi muri Kenya mu mpera z'icyumweru gitaha. Ikipe izarokoka hagati y'amakipe abiri mu cyiciro gikurikiraho izahita ihura n'izatsinda hagati ya Arnas yo muri Libya na CR Belouizdad yo muri Algeria. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.